mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internete kuri www.radioyacu.com. Mu makuru yacu rero, umugambwe CNL mu Burundi watashye ingoro yawo nshya mu gihugu.
Ibyanye ngo turabanaka ni ubupfu bw'ubuntu. Ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu ni umututsi bwacu ni umutwa bwacu turabarundi.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe CNL urongoye nyine umushingamateka arongoye umushingamateka Agathon Rwasa winjiye watangije ingoro ye uyu munsi ku cyumweru ku rwego rw'igihugu. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Mbere yuko mbagezaho iyo nkuru narimbararikiye hamwe n'izindi, tubanze tunyarukire muri Ethiopia, aho indege y'isosiyete Ethiopian Airlines yari iturutse Addis Ababa muri Ethiopia yagize impanuka igihe gito imaze guhaguruka uyu munsi ku cyumweru. Abantu bari bayirimo 157 bitabye Imana. Ibiro bishinzwe itangazamakuru bya leta byavuze ko iyo ndege yaguye hafi y'umujyi wa Bishoftu yarimo abagenzi baturukaga mu bihugu 33. Abahasize ubuzima muri iyo mpanuka barimo Abanyakenya 32, Abanyakanada 18, Abanyaethiopia 9, Abashinwa 8, Abataliyani 8, Abanyamerika 8, Abongereza 7, Abafaransa 7, Abanyamisiri 6, Abaholandi 5, abantu 4 bari bafite pasiporo za ONU, Abahinde 4, Abarusiya 3, Abanyamaroke 2, Abanyayisraeli 2, Umubiligi 1, Umuganda 1 n'Umunyayemeni 1. Iminota 6 gusa iyo ndege imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege Bole International Airport uyu munsi ku cyumweru mu masaa 2:38 ku isaha yaho. Ntabwo abari bayitwaye bari bakibasha kumvikana n'abashinzwe kugenzura indege. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yacishije ubutumwa kuri Twitter havuga ko ibiro bye mu izina rya guverinoma ya Ethiopia n'abaturage ba Ethiopia bifuje gutanga ubutumwa bw'akababaro gakomeye bifatanya n'imiryango yabuze abayo muri iyo ndege Ethiopian Airlines Boeing 737. Iyo ndege yari igiye i Nairobi muri Kenya mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'icyumweru. Tukomereze rero amakuru yacu mu Burundi, aho umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa winjiye ingoro yawo ku rwego rw'igihugu. Urongoye uwo mugambwe yavuze ko inyungu z'igihugu cy'u Burundi ziza imbere y'inyungu zindi. Agathon Rwasa yavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe icy'abarundi bose. Remonzi Imana umunyamakuru ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi aduhe ibindi kuri inkuru.
Uko niko byari bimeze ku ngoro y'igihugu y'umugambwe CNL, aho iyo ngoro y'uguru wicese mbere umukuru w'uyu mugambwe acayemeza ko uyu mugambwe utangu yicese ibikorwa bya politike. Agathon Rwasa mu ijambo ryiwe yagarutse ku rugamba rwo kurwanya icyazingamiza igihugu cy'u Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ari ikumirwa rifatiye ku macakubiri, iyo naryo yemeza ko atakibanza rifise mu guteza imbere igihugu.
Nta muntu n'umwe ku isi ya rege arahitamwo abamubyara, kandi gushika izo rindehera nta muntu ashobora kuzohita abamubyara. Bisigura yuko indyane ngo turabanaka ngo murabanaka n'ubupfu bw'ubuntu. Ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu ni umututsi bwacu ni umutwa bwacu turabarundi twese n'uburundi. Ibindi byose ni ibyo gusamaza, ni ibyo gutesha umwanya, ni ibyo gutesha ingufu, nijyo kudusubiza inyuma nijyo byatumye Burundi buba nk'ubwazingamye tubaguma mesi yose tubira ngo turakenye kandi Imana yari yaduhezagiye dufite ibyo gutunga tugatunganirwa
Gwasa yemeza ko umugambwe arongoye ukeneye ihinduka ryiza yatekereye impanuro abanywanyi biwe kugira abazoshikire intumbero bihaye
dutegerezwa kugira ingendo shasha dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni tubihanganira abandi kuko batandukanye mugabo naho dutandukanye turabarundi twese tumenye guhanira abantu babaje no kwibagira ibyatubabaje twiganzura kahise kabi duhanga amaso ibyongirira neza ibyongirira akamaro abarundi n'abantu bose ihinduka ryiza uburenganzira bwa buri wese kandi inyotewe na bose harimo n'abagerageza kuricereza kuko kuribuza byobyo ibishoboka
Bamwe mu banywanyi b'uyo mugambwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko uyo munsi batazowibagira kuko bagiye gukorera ku mugaragaro mu gihe bari bamaze imyaka itari mike baburabuzwa
umunsi w'inzinzi udasanzwe umunsi udasanzwe kuko twari tuwurindiriye tuwiteganye igishika ahubwo ku munsi w'Imana byarasibye abantu turabumva yuko tubuza amahoro mbwo no munsi kweri bamwe banabimenye mu gitondo abandi babimenye cyo kumugoroba mugabo ku nguvu dufitiye umugambwe wacu sene twakoze hirya no hino kubujye twashitse ngaho
no munsi nuvuga kutazokwigira twibagira kuko bari baratuburagije keshi mugabo turihangana mugabo murabona ko dushitse ku ntambwe ishimishije ure turateye intambwe
ashi jumbone kandi nsinze ubwo riho kuko ndavye inyene ibikorwa byari bimeze ndavye ingenzi igihugu cyari gipanze ndizeye neza koko yuko insinze tuyibona kashi
Abo banywanyi ba CNL ubugabo surucumu basaba ko amategeko yokubahirizwa abanyamigambwe yose bagahabwa uburenganzira bungana ku rubuga rwa politiki
nkuko n'umugambwe CNL harimwo ico kungana nuko imigambwe yokora ku buringanire atawusumbo yundi tukagenda twumvikana ico nico dusaba ko twokubahirizanya uburenze itegeko ibitegeko rikamufata uryubahirije nayo bakamureka gakora
abari baratuburabuje batuburabuza batisunza amategeko ubu rero twobasaba ko ngo kwisunga amategeko mu byo bokora byose atawanjye wangura atawe barenganije kandi atawe bacinyije
naho uyo mugambwe wari waronkejwe uruhusha rwo kugurura ingoro yabo ku rwego rw'igihugu inyuma yaho bisibiye kuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ushobora guhungabana none umunsi bamwe mu bari baje muri ibyo birori niborohewe atuvuga abari bavuye muri komine matana turi mu ntara ya Bururi kuko umuduga barimwo wahagaritswe n'igipolisi mbere baca bajanwa kumvirizwa muri komisariya y'igipolisi ibirori by'ukugurura iyo ngoro ku rwego rw'igihugu bikaba byari byatewe iteka na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi aha tukavuga nk'ubuserukira umwe bwa Buraya ubuserukira igihugu cy'u Bubiligi n'igihugu cy'u Budage umugambwe CNL wemerewe gukorera ku mugaragaro ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2019 n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana urakoze cyane kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi aho imiryango ibarirwa mu 2022 yari yarugarijwe n'inzara mu ntara ya Kirundo yahawe ibiribwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa se ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM muri iki cyumweru turangije ibyo biribwa bavuga ko ababironse bavuga ko iyo mfashanyo rwose ishobora kuzabafasha bakanabikoresha mu buhinzi buri imbere ni mu gihe rero ibyo bice icyo gice cy'igihugu kibasiwe n'uruzuba ndetse n'imvura hikaba igenda iboneka nabi abanyagihugu rero bakaba bafite impungenge ko bashobora kuzakomeza kuhura n'ibibazo by'inzara mu gihugu bagasaba abagira neza gukomeza kubaguma hafi mukanya rero turakomeza ibiganiro byacu kubyerekeranye n'amagara y'abantu
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kuri iyo nkuru yerekeye amagara y'abantu urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro ntirurasobanukirwa neza n'akamaro ko kwitwara neza mu byerekeranye n'amagara yabo cyane cyane mu bijyanye n'umugera wa sida. inyigisho zitangwa ahanini zitabirwa n'abantu bakeya cyane cyane abakenyezi baba batwite nk'uko babiganiriye na mugenzi wacu Francine ndeho kubgayo
akama ikasinda gatahura nakuru
ndazi kunkombe mama ntacagwaye
Uwo musore n'inkumi bose nabo muri komine Gisozi nimwe mu makomine atandatu agize intara ya Mwaro basa n'abataratahura neza akamaro ko kwigishwa ibijanye no kwirinda umugera wa sida kuri bo ubudashurashura ntashobora kwandura uwo mugera
Je ntavye ndaje kwiga kuko nta urabimpamagarira none nzomenye umunsi bariko barabyigisha ntabize ndiye nzomenya gute igihe bazoba bariko barabyigisha jewe ni kuri nzogenda umunsi nzoronka umwanya
none nk'ubu nta mwanya ufise
none nk'ubu unye ko bavuga ko uwipimisha utarajya taranywa amazi cyananje ubunariye kandi nanyoye amazi
ni iminsi yose heze ntiwigeze ubaho utarajya utaranywa
noneho jewe mugenzi ndazi kunkombe
nk'ibyo bizi gute
mama ntacagwaye kandi na papa ntawagwaye none nzowa nawanduriye
nk'ubu wewe ingena amagara y'ababyeyi bawe yifashe ubuyazi
ndeko tubana ingeso zabo ndazitse
uri muri babandi baciyumvira yuko umugera wa sida wandukira mu ngeso mbi
none ucahe
numva nyine nk'uko nyine bayivuga Tumi mubandi nyene kwipimisha byovyo nibintu bizwi no umuntu ntaje kwipimisha nyene agira menye ko amagara yiwe yifashe
wowe wari pimishije
cewe ashaje no mbeshe sinaje kwipimisha nokuri akama teka sinda gatahura nokuri mpana nanavyumvira nayo mba ndu niyumvira nko kugenda nyene mugabika iramucyumvira mugande mugambi wowe ko kugenda nda office
cyangwa ufisa koba kivyo vamo
eka ubwo wabwiye kiko yo wumva ko narashurashura nakiyo nakimwe nokira mu bwa muri ivyo
ivyo vyumviro ntibiri kure y'ivyumutama twayaze w'imyaka 65 imvo yo kwandura biciye mu buhumbu nawe nyene nayishira
Ejo uri ntangwara zariho hari ingwara za buhoro buhoro ubu naho urumva ingwara zararenze niho umuntu yirinda akaguma hahandi yabaye sida ntitwaye tuzi kundi imitsi mugo barazitwigishije twarazimenye simvuga ngo ndabizi neza kuko babitubare abavuga ko sida yandurukwa mu buhumbu iyo utari umuhumbu atasidugwara utabanye n'uwayigwaye urabona nagiye ndubatse ndashaje yego niko babitubarire
Munyigisha mwarose koko bababwira yuko sida ica mu buhumbu gusa
sida ngo ica mu buhumbu kandi gaca no mu nzembe ngo gaca no ku cyuma cyose gitobora umubiri jewe nagiye kwipimisha nicuri yo ngwara ya sida nyine ngwara bibasha ntikingira niyo ngwaye nyika hari umunsi byanka hari umunsi bikunda navyari ingwara ndasanga mbere ngwaye amibi
ari cyo wari wicuye
kawe nico uhanze ikabumva ko atawukiza bukamatsi byo byara
ku ruhande rw'abakenyezi baremera ko bo bamaze gutahura ariko nabo nyene akenshi ibyo bipimo babikoresha ruko bibungenze
nkatwe dufise inda barabadukurikirana mu mezi tuge kwipimisha y'ubwambere batanga kutupima umugira wa sida dusubiye kubwira kabiri bagasubira akara ko tuzobyara bakomeye neza bagasubira kadupima kadufasha natwe turatubyara dufise ubwizero turatahuye yuko abo bantu batukurikiranye ku rugero rwiza tukobyara bakomeye yuko baguma badushishikara nkuko tuge kwipimisha ntitwe tuvuze tuti umutama wanjye hano yo bagiye hirya no hino tukaje tuge twizeye ngiye kwipimisha nkasanga mbwiye ati urakomeye nza neziriwe
bega none iyo mudafise imbanye ntimwokwiyumvira je no kwipimisha
ireka naho nuri pimisha ukuraba kuri ko gasaza ukubeye bakavuga ati tukuvuye ingwara iyi ni yikubere mu mobili hazi ingwara nyinshi
bona muvyitabira gose murabitahura nabo mwubakanye
abo tukubakanye mugenzi uwo mwubakanye urazi ntumuhata kandi ntumukubita ku nkoni ngo agende mugaba nawe naramutsagiye baramubaza icyo kiye
twaregereye bamwe mu ndongozi zihurikiye mu runani rw'abagendana umugera wa sida RBP plus ahimwaro tubabaza icivyo vyose bivako naho batemeye kuvugira kuri mikro yacu baravuga ko ubu ibikorwa vyo guhimiriza abanyagihugu ngo babata uze ibijanye n'izo ndwara vyagabanutse muri ugo runani bamenyesha ko kubanywanya amajana 6 bageze ko ico gitigiri kimaze umwaka kidahindutse ibishobora gutuma ibitigiri vy'abandura vyiyongera aho muri RBP plus bakemeza ko hanini vyasubijwe inyuma nihagarikwa y'ibikorwa vy'amashira hamwe amwamwe yahora bafata mu mugongo ico kibazo kirazwi mu bisata bitandukanye bijejwe amagara y'abantu y'imwaro abo twayaze bemera ko ari cyo gutorera umuti mu maguru masha Francine ndeho kubgaye mwaro kubgijwe rya America
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya America
Nyuma y'icyo kiganiro kira mugezweho na Radio rya Amerika dukomereza noneho ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho tuko turabira hamwe ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mukenyezi turi kumwe uno munsi muri kano kanya akaba ari Natasha Kashirahamwe. Natasha, mwaramutse.
Mwaramutse jaho.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Turiko turaganira rero ibijyanye n'ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mugabo kumbure harabatazi Natasha Kashirahamwe yavukiye hehe mu mwaka uwe?
Jeho navuke Ibujumbura mu Ngagara igihumbi n'1980.
Watangiye kugendesha imodoka ryari neza na neza?
Je natangwa kugendesha imodoka kera banyigishije imodoka muhira mu muryango, kuko navutse mu bahungu batatu nanje n'umukobwa umwe. Hama n'umuvyeyi wanje yinyigishije kandi ndumva ko umwuga nawukunze, kuko ntiyaraba ngo navutse mu bahungu gusa, twese yadufata co kimwe kandi yakora mu mahanga akamadutwara mu mahanga tukaja kuzana imiduga nawe. Hama tukabandanye nyene ndumva ko ndyohewe gushkambarira ati uzobandanya ufasha naho ntazoba nkiriho uzomfasha akazi kandi ndabona kubishoboye.
Ni umwuga rero warahuye ku muvyeyi?
Ego cane.
Umunsi wa mbere uja kuri vora ari kuranyonga imodoka wiyumvise gute hari ikintu utazibagiye?
Sinzopfa ndavyibagiye, kuko umuvyeyi wanje arambara ati ntimukagaye akazi mubonye, kuko akazi ntubuzi ejo ingene uzobaho, kuko mugaye akazi ni bibi cyane. Hama nanje umunsi yanyigisha ati ifoko wiga imodoka, kuko ejo urashobora kugwa, umugabo arashaka kugwara ugasanga nawe urashoboye gutwara imodoka ukamufasha. Nanje nca numva ndabishoboye kandi nawize kuko nawe ndabimva ndabishaka kuwiga, nace ndawiga binyarukiye cyane gose.
Ntibigeze ugira ikintu cy'ubwoba nk'umugore uri kuri vora inyuma yawe bapfuza amasoni wazi bibarabara ibintu nka bene ibi?
Oya, nta n'umunsi n'umwe, kuko narafashe umwanya wanje wo kuwiga. Kandi iminsi ya mbere nivyo uragira ubwoba gatoya, mugabo uyumvira uti ikintu iyo gishaka iminsi yose urakimenya kandi ukimenya vyihuta. Hama nanje nawe igituma mvuga nti vyanyarukiye, nawe wize deja iminsi indwi zibiri gusa kandi canda wumenya n'ingoga na n'ingoga, kuko nayo mva ndabishaka kandi numva mbona ko vyoroshe kuri jewe.
Uramaze kugonga kenshi?
Oya, ahubwo je baramaze no kungonga aho kuje
sinzi. Bakugonze umugore ngo bamugonze ubwo babo bwinshi cyane mwibaraba.
Ivyo nivyo bavuga, kuko abantu ntitumeze co kimwe, mugabo kuri jewe vraiment ntibirigira bishikira.
Umaze rero gutorana neneho uwo mwuga, hara wagiye urangura uwo mwuga ukora akazi k'ubushoferi nyene neza neza mu mashirahamwe cyangwa handi hantu?
Ego cane, narakoze mu mashirahamwe cane cane ahereye muhiri wacu no banyigishije uwo mwuga. Hama ndakora mu magaraje, ndasubira ndakora muri Sojas Atom, none nakoze umwaka n'inusu. Hama ndasubira ndakora muri Binube, ndakora imyaka ine, none ndi nkora uwo mwuga nyene. Ndasubira ndakora nonga research no muri JZ, nakoze imyaka itatu kandi ndumva yuko uwo mwuga ndawukunda kandi ndawukora n'umutima wanje wose.
Ako gukora izo za sojeya gutora ibintu by'ibikamyo kunyonga imiduga, uwo mwuga w'ubushoferi si ubushira soni ku mukenyezi?
oya nukuri ivyo nivyo abantu biyumvira hama nibaze ko umwugo wari wose twese kandi ico na ukunde nabonye ko abafasoni natwe turashoboye kandi ndabona yuko umwuga ndawukora nimba wari usanzwe ufise ubwo bushira soni nibaza yuko abari yo kamere mereki wawe nibaza yuko akazi twese niba tugakora yabatugakorana nabo bagabo ariko hariho kubahana hariho no gukora akazi ivyo ntibijanye na gato
abagore bavugwa mu bantu basanzwe bateba kuvyuka canke bacegwa mwebwe ukora akazi k'ubushoferi ntukereza abantu
oya nta na gatoyi ivyo nivyo jewe ndazi yuko nimba mfise rendez-vous programme gukazi nziko ntegezwa gutonda saa moya na nusu ndiha umwanya wanje kandi manziko ntegezwa kuvyuka ntegura abana bakaja ku shuri urumva nanje mba nategezwe urumva mba nanje niteguye kugira ngo sincegwe sincereze n'abana kandi nkavuga nti ka kazi kagaburi umuryango wanje ntegezwa kuzinduka ahubwo nkaja kugakora ahubwo hakiri kare cyane ego
hari ikintu utazibagira muri soja ya
Soja Satom sisho kuyibagira kuko yarangirishije na formation y'ikamyo hama kandi narabishimye cyane kuko numvise ari umwuga ahubwo uryoshe cyane kuko nasanze ubwo nace numva niyumvamo cyane kuko nabunye ko nanje nshoboye kumbe ndavuga nti nanje ndashobora gutwara ikamyo nk'abagabo ko twahora tumenyera ari abagabo batwara amakamyo ariko nace numva ndonse experience ikomeye
hariya muri binibe naho mwishyiramwe mpuzamakungu hari ikintu uvuga uti nakuyeyo cyangwa nabonyeyo kitazumva ku mutima
Naharya narakunze cyane muri binibe kuko nakoze deja imyaka ine hama narakuyeyo inshuti y'abagenzi hama baramfashe neza ndabona yuko nakorana bien sûr twakorana n'abagabo benshi hama kandi tukabona ko batigeze badukumira mu kutugirisha ibibazo hama twatwarana ajya ma bus maremare kandi tukabona yuko ari ibintu byoroshe cyane naho abantu batavyumva baca babona ati yabadamu bakoze mu mashira hamwe ati ngira aba bagenda n'abagabo bahajya mugabo no kwihenda cyane gose kuko baradukoresha ibibazo mu bandi twakora abaza no kudukoresha ibibazo bava hanze hama ugasanga turakoze kandi tugasanga tuko dukorera imiryango yacu
umukenyezi niwe ma
Mwiko mwana higana na wagabo ni hashu wakuba karenganya wagabo wakachabari yengani mwamewe kuwela mwaje guhigana.
Oya na anagato nukuri kuko deja twakoze twinjiye turi abantu 13 hama kandi abafaso nitwari batandatu urumva nitwari benshi urumva ko abagabo baguma ari benshi nivyo abantu nivyo abantu baca biyumvira bitari byo mugabo sivyo nukuri
wahavuye gukorana muri JZ naho urafise akantu uvuga uti ho nabonye iki niki niki
ego cyane nakoze cyane cyane kuko na twari affecté ruguru twaduga kuwa mungu tukagaruka kwa gatano deja ufise umuryango abana nivyari vyoroshe ariko narabishimye kuko ni experience umuntu acabona yuko natwe dushoboye twabona arabagabo bama bariko baraja gukorera ruguru ntitubitahure mugabo je naravyakiriye kuko navuga nti ndiko nkore umuryango wanje kandi nkavyumvikana nabo tubana hama nkumva yuko nakazi twakora ndazi ko katari koroshe kuko yari ibintu bijanye n'amatongo ya leta ariko narumvise mbaye satisfied kuko hariyo byinshi ntari nzi kujya twama tuko turumva ngo abantu ruguru baratwago n'amatongo canke bariko barimira amatongo ya leta tutabizi ariko narasanze ndabitahuye cyane ahubwo nkaca mvuga nti finalement ni vyiza cyane ko natwe abadamu tuja kuri terrain tugakorera amashirahamwe
imigenderanire y'abashoferi n'abakoresha babo iyo urumukenyezi w'umushoferi yagiye ibonekeza gute
John ndabifata neza kuko ndabona ko twarubashwe none umunsi je ndabona twubashwe kandi baradufata neza hama ego hariyo nivyo ndazi ko kenshi nti haburu tugorane ducamwe rimwe na rimwe ariko ndabona vrama badutahura kandi ndabona dukorana neza
imyaka yose umaze ugene ukora umwuga wo kugendesha imodoka ingana gute
ni imyaka 12
muri iyo myaka yose uri kurarangura uwo mwuga ivyo ari byose nti havuze intambamye wabonye zishora kubangamira umukenyezi muri uwo mwuga wo kugendesha imodoka
ego ibibazo ntibibura cane cane iyo umukenyezi yibungenze cyane cyane ari mu kazi ucusanga batamwongera nka kontra cyangwa ugasanga niyo umukenyezi agiye gusaba akazi ugasanga baca bitwaza ati uyu kwaje ari jeune cyangwa ariko arakura akiri mu bigero nyine byo kwibaruka niki ucusanga baca bamwirukana cyangwa ugasanga ntibanaha akazi kenshi ego
twovuga rero ko akazi muri umwuga wo kugendesha imodoka katorohereza ubuzima bw'umukenyezi
ego rimwe nari murumva ko hari ibyo bibazo biba bihari mugabo nuburabona yuko baragerageza ntibarabimenyera neza ariko ndabona yuko biriko biraza porepore nko muri soje urabona ko bakoresheje abakozi cyane ari no muri binube bijanye na cagihe watwara ishirahamwe binube nyene genre niho ubona yuko batanguye kwinjiza nyene abakenyezi bakabereka yuko nabo bashoboye
uravye mashira hamwe atwagwa n'abagabo n'amashira hamwe atwagwa n'abagore ni hehe buroheko
jiwe mbona hose biriko biraza no kuri ubwa mbere nabone menga kora kenshi usanga abagore bakengerana mugabo je mbona uyi biriko biragenda neza mbona menga barabone ko bashaka kuduteza imbere natwe ugasanga twese ubu basike bimeze neza nta kibazo
hari ingingo zimwe zimwe nk'iyo umuvyeyi yonsa bamuhamasa hayo kubanza konsa umwana canke hagira ibyo ku mushoferi birakora
yego no biracakora nivyo ugasanga umukinyiza atonda saa 3 hama bagasubira kamworohereza gataha saa 9 jembo na bikimeze neza ni saba baratwemerera
akazi ntigaca gapfa
oya no kure ntigapfa kuko usanga no kubonye bibaye byinshi ufite akazi kenshi ukabona nko kuwa gatandatu uravuga utereka nze nirihe ya masaha ugacugenda ukongera ugaheraheza neza akazi neza kugira ngo umunsi wa mbere utangure atacononekaye kuri yandwe
abakenyezi bakibona ko umwuga wo kugendesha imodoka ari uwo bagabo hari icyo babwiye
oya n'ukuri ahubwo jewe ndababwira nti ndifuza ko abadamu ahubwo toba benshi bakamenye ko nabo bashoboye bakamenye ko bashoboye buza baradepoza kenshi usanga ariyo nk'abadamu bambona bakambaza mbe wewe wabigenjeje gute nkabwira ntoya nawe urashoboye gerageza nawe we ugire experience ugende usabe stage ahantu bakwigisha imodoka ama nawe urondere permis ukabona nyene ko avyifuza mugabo kenshi ugasanga aravuze ati mbega nje kwiga iyo modoka nta modoka ngira mugabo ifo ko abantu bamenye ko nabo bashoboye
mbega Natasha afise umuryango nganiki
jewe mfise abana babiri ndubatse ubu nkora muri search bimeze neza vraiment ndashima n'ukuri
abana banganiye
mukuru afise imyaka 13 wundi afise imyaka 9 bose n'abahungu kandi ndabona bakunda n'umwuga wanje cyane barifuza no kuzokora niko baguma bambarira
Natasha kashira hamwe mu buzima ukunda iki
jewe ndakunda abantu ndakunda kuryoherwa
ndakunda icupa
ego ndakanwa rimwe na rimwe ariko apa ni misi ya kazi
wankiki kurusha ibindi byose mu buzima
jewe ndanko umuntu ambabaza ndifuza kwama ndyohewe ntekanye nkakora akazi ndyohewe kandi numvikana n'abantu ufise n'abagenzi benshi
urakoze cyane Natasha kashira hamwe ndagushimire kuba witabye kwanye burunga
urakoze cyane Jaho Mnyonzima
shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe ubutaha
Jerome Niyonzima nawe tugushimire kuri ikiganiro hanyuma tubwira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko araha dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mbashimira kandi byimaze ko mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Al Santos, yarafatanije na Fatuma Karana Animasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbararikire kandi andi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.